intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ndabaha ikaze mwese bakunzi w'ikiganiro ndafise ijambo. Uno munsi cerekeye ibiherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu ku bijanye n'ibisabwa n'umuharire zitabara urwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Benyak Serakana niwe abashikiriza iki kiganiro.
Ndafise ijambo.
Mugisabisho catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD itariki 28 ukwezi guheze, umukuru w'igihugu yarasavye umugwi urwanya leta witwaje ibigwanisho leta itabara kubishira hasi bagatahuka. Twumviriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Twiteze bibiri: kubakira batashe ku neza cyane, kubasanga mu kibundo cyabo muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Naho nyene birashoboka ko bashobora kuza nk'ivyihebe baje kugandagura abantu. Aho naho nyene ni ukubitegurira neza, tubatunganirize mu nzira bazoba batoye. Icyo tuzi ni uko atabushobozi bafise bwo kudutobera, kuko igihe biyubaka nibyo basha ariko byarabananiye baca baja kwinyegeza aho babona ko vyoroshe kuba. Ariko rero kubera ubuvyeyi kandi tukaba twemera ko ari mu gihugu cyabavyaye hamwe botaha ku neza, two tunganya ingene tubasubiza muzabo twabanje mbere no kubakuramwo umutima w'ubukoko mu nyigisho zo gukunda igihugu.
Umuharire tabara wowo usaba ahubwo ko wobanza kuba ibiganiro mu ntumbero yo gutegura amatora azoba ku mugaragaro atawukumiriwe. Patrick Nahimana n'umuvugizi w'uwo muhari.
Icyo dusaba twebwe ni uko hoba amatora abikemwa abantu bose, amatora yizewe n'abantu bose, uburyo umunyagihugu watoye ari wadushiga imbere kugira ngo ibintu by'igikenye n'igitugu bihagarike mu Burundi. N'ubu nyene turavuga turi tayari yuko twoganira n'iyo guverinoma y'u Burundi kugira ngo dushobore gushira ibigwanisho hasi kugira ngo umunyagihugu ashobore kwita uwo mutwara atawajya wagora.
Gwaruka, mwumvise icyo izo mpande zibiri zashikirije. Ku bwanyu umuti nyawo woba uwuhe? Mukanya ikiganiro kirabandanya.
Ibigo y'u Burundi sinanze ndagahanwa, umuti wabyo nawunda tariki yago hamwe mwicara mukaganira. Utibi nabyo numva ibi nabyo ndabyumva, umwe karekura n'uwundi akarekura, icyo mboriga uworika w'umunoni mugana mugana ikiyago n'ikindi
tutangurire kuri Didasi ari mu izina rya Mayote ati: inzira y'amahoro nta yindi atari ibiganiro.
Iyi mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye natangaje cyane, kuko nukwibagira nawe aho yavuye kubera ko aribuka na bugihe bari mu ishamba inyamajambo yakoreshwa n'ubutegetsi bwari buhari. Gufata umuntu yaragiye akarondera inkoho gushika akajya mu ishamba kumera kukunyagirwa mu misozi inzara akemera kuja mu buzima bwo mu ishamba ugacungira ngo shira izo nkoho hasi atari wazimuhaye ngo hama wizane ngo canke ndakwereke. Ni ukwihenda, ni nko gufata umwana yakuze ugatangura kumukangisha inkoni aho kumwumviriza. Umubyeyi mwiza yumviriza abana ntabakangisha inkoni. Iyo hari ingorane, umuti w'ingorane n'abungere b'ekleziya katolika bagumye bavuga bati yamara yamara abantu, fata ingendo nziza yo kuganira. Mu Burundi rero hasanzwe hari ibibazo, ibibazo by'amatora, ibibazo by'ubwicanyi, ibibazo byinshi biri mu gihugu. Inyishu yabyo singimba sukufata ingingo zawe ku nguvu ti bigende gutya bitagenze gutya, naho ndabereka umuti nuko abantu baja hamwe bakumvikana. Harakwiye gutunganywa ibiganiro cyo no kwita dialogue nationale, abanyepolitike bose bakavuga ibyo bakiye, n'iyo mihari yose ivuka kazi kavuga bakatora umuti w'ikibazo cyatumye bafata ibyo bigwanisho, gusumba kwibaza ngo uzobica mbega wo bica wo basanga we muri Kongo ukabica. ikibazo kitavuyeho n'indi mihari zovuka no kubica bose nsinibaza ko bona bishobora kuko naho hose igara umwe bashobora gusubira kwitunganya bikaguma bigaruka nyishu y'ikibazo no kuraba icatumye abo bantu bafata ibigwanisho hanyuma kikaba cyo gitorega umuti kandi nzo yo kugira ngo bitorege umuti n'ibiganiro.
Leon ari mu Burundi nawe nyine abona ko inzira nyayo ari kuganira kuko n'umugambwe uri ku butegetsi ubu wahashitse yabanje kuba ibiganiro.
Ku by'ukuri nyine icyubahiro umukuru w'igihugu araherutse gushyikiriza ko umuhaye gutabara ubushyirwanisho hasi ugashikaho mu gihugu cy'amavukiro. Ni by'ukuri kuko n'abarundi ariko kuraba imvo batumye bafata ibigwanisho ko iyo mvo yoba yaravuyeho ba kuko ndibuka ko mu itangazo ry'umuhari rede tabana barakunze gushikiriza ko kugira bafate inzira y'ibigwanisho inzira y'umuheto hari imvo nyinshi guhohotera agateka kazina muntu kwica wica nkuriya atacamira. Rero umuhari rede tabana ufata iyo ngingo kugira iharanire agateka kazi na murundi wese kugira murundi yisire yizane. Rero icya mbere nuko leta y'Uburundi yemera ko uwo muhari uhari. Rero barazi nyine baje nabo nyene mu gihugu hari imihari yagiye ibaho ifata ibigwanisho ku mvo ibi canke biriya bibazaho. Icya mbere nuko bajya mu biganiro cya kabiri bagafata umwanzuro wo gushika ihangiro abarundi bose bifuza kugeraho bakubahiriza agateka kazina muntu. Nkatusaba umuhari Lady Tabara nk'uko umukuru w'igihugu yabishyikirije nibaza ko nta ukivuga ko umuhari utahari ko mu minsi baravuga ko umuhari atawuzi. Rero ko umaze kumenyekana kuriho leta y'Uburundi kawemanga cya mbere nuko bakwihutira kugira ibiganiro ibyo biganiro bigashika kwihangiraho umuhari rede tabara wifuza ko umurundi wese yobaho mwituze muviwe no muviwe atuze taku nyuruzuyu ngo yiyumvire ibicanke biriya. Rero mbaye ndashima kuri iyo ntambwe umukuru w'igihugu yashyitse ko guhamagarira umuhari rede tabara ko bogira ibiganiro. Ego iyo nibaza ko yoba ari intimvo ya politiki ari handi burundiho barazi nabo ngene basize mu gihugu nibaze n'abandi bizogenda kujya byagenda nayo kwishikana ko ajya muntu amaze gufata umuheto biragoye.
Kamena ari mu Rwanda ati imvugo umukuru w'igihugu yakoresheje ntibereye.
Nuko mbona leta ifite akagakazo ifite kudaca bugufi mu yumvikane n'uyu muhari kuvuga ngo atari uko batabishyize hasi tuzobasanga iyo bari babagwanirizeyo ni imvugo itari ikwiye kuvugwa na leta. Nukuri je nk'ugaruka ndabinenze nanabinenga biranasuzuguritse cyane.
Tao ari mu Burundi ati ibiganiro rede tabara isaba nta shingiro bifise ahubwo bari bakwiye gushira ibigwanisho hasi bagataha kubaka igihugu.
Ego kuri mwa bajije kwijana n'icyo nyakuruha ari bakupfura bijanye n'inje ni hari ikwazi ibigwanisho muri Kongo kwiyotahuka kimwe akatubasanga kubagwanirizayo. Ariko nabo icyo basabye ibiganiro cyangwa amatora ngo ibyo nabo bose icyo nibura nanzira bwabo mugabo ntaho bibi nibatahuka kwiye natubasaba kuko amatora yarabaye twayavuyemwo. Ariko nibatahuke batwite kuri muri 2025 na 2027 nyuma cy'abashigaye nayo ubu yarahetse nibatahuke baje tubahe igihugu cyacu naho iyo wasanga amatora amatora mpaka muri 2025 niho boza baje gutahuka nabo ngamara mu sinyi muta karere mba karere kandi ufata ingingo nicyo nyine kuko kubyiza botahuka kuko burya nta abantu bajya mu ntambara kandi batahuke kuko ntacyo basaba ntabyo basaba ibiki cyangwa mu gihugu barakizi nari batahuke baje dusanga gucaca.
Yusuf ari muri Malawi ati umukuru w'igihugu yarakuye kwicisha bugufi akemera ibiganiro.
Twa umukuru w'igihugu kirazi. Sobena hamwe n'impani zare. Ari bagire yampuye. Ese yana aje. Basi bwana mushya mafatari kwibani shahasi. Bagishi ka. Eh muhere ni tabasha abana ari bakansamira. Abya tikoreki. Ese bakoye kimwe n'abagi. Ahubwo Cembalan ni kalau nak kerja siapa? Indere, nanti kalau ni kahani, kalau kau biang kok ni mesti siapa ni siapa sebenarnya? Kalau siapa ni siapa sebab beraniki, kalau siapa ni siapa jahe, mesti kan ada siapa ada siapa yang muka sebenar, mesti kan ada siapa yang kau, dia, cembalan siapa bahanu, nara kamu juga ni hebat je, dia mahal dia dekala. Nekewon, apa gifani? Lagi bisa kasih paku. Mana tu sebut tu hendak masih dan lawas sikit kama. Hendak agak.
Senangnya gua bosenu angin tiago. Iga ni gua konsili uti mijangu. Amu zauga. Gua mana bapa tu dia kunza muda gua kuri minuk jamari katunga. Nijori sabinga, ikaza numugeni Tuwa chigi uku, iyo ura mapungu Tugana, tugana, iki yago nigini
Kusa kumana, niso kuja mazine Kabamu yake muzi
Kigani ronda fisi jambo, tukiwanda niliza kuri Abel ari muri Kenya Arele kana ingene ingwano hagati ya leta Nimi hari itwa jilguanisho Yamye ihezwa n'ibiganiro kubwiwe n'ubu niko byogenda
uko ndabibona uri sente dafidede yaciye mu ishyamba yavuga ngo igiye guhabuza demokarasi mbo rede tabara yafashe ibiganisho kumva ihohoterwa ry'ikiremwa muntu utegura amatora ntiyizegwe ibintu nk'ibyo n'ibindi kumbura umuti wa byose leta ntiyodadaza kuko ikibazo bari bafise kare ukiri umuhari urwana nico narebye tabara ifise rero njyewe nk'icyo mbona ubutegetsi canke umukuru w'igihugu yoraba akavuga ati aba bantu bagiye mu ishyamba gufata ibigwanisho biciye muri iyi nzira byo barondera n'ibi n'ibi agahamagaza abakuru babo bakicara ku ntebe y'ibiganiro bakaganira hanyuma bagatahuka kuko ni abana b'u Burundi si Kongo yababyaye kandi baravuga neza bavuga ati ntawe utifuza kujya mu matora ariko abo matora yizewe na bose umwe avuga ati jyewe natsinze ubundi ati natsinze bemeraho intahe ishyitse ariko urumva kumva kubera ya manyanga bama bakora yo kwiba amatora yo kwica yo kugirana ibyo urumva ntibashaka kubyerekwa Kazi mugabo tukababaza n'abana b'u Burundi ariko barahonera muri icyo gihugu cya Congo uno munsi abantu bariko baragandagurika bakajyayo bakitwaza ubusuma basezera muri Congo bakicwa ibyo butundi bwabo bagasahura ariko ibyo leta gushyika n'uno munsi amatwi asomera ntibemera ko hari abasirikare cyangwa izo mbunda kuretse mu gihugu cya Congo rero kamubyeyi yo kwicara akicarana n'ubwo butegetsi bwiwe nyene bakaganira mubona gute rede taba bagataha kuko n'abana b'u Burundi nimba ashaka amahoro ashaka igihugu gitungana n'abakire bicare kuko kwicarana n'uwo mutavuga rumwe si kosa nabo nyine barakiriwe jyewe ndabyibuka bajya mu za Rubira bajya hehe bakakirwa bamwe bakademobiliza ahubura amata noneho ntibari ku butegetsi ni kuki badashaka gusabikanya n'abandi ni bya bindi byo kwishaka kwigongera ku butegetsi inganda ziko ziratikira ibiciro ngibyo bikomera duga ibyo kwiyunguruza byo byabaye akananira abahinga niyemere icyo abandi bagiye kurondera ari cyo nawe nyine gitari cyamutumye ajya mu ishyamba rero bose n'abana b'u Burundi
Etana ari mu Burundi abona ko leta yakwemera ibiganiro kubera n'abari ku butegetsi ubu yeta ibiganiro n'ubu baba bakiri mu ishamba
Genomba aniya leta y'u Burundi keshi na keshi ngo dukunze kuza turabivuga iri bagirwa cyakiyemo nibuke igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani igihe nyakwigendera Petero Guyoya yatwara igihugu naho mu gihugu cy'u Burundi harabaye imigwi myinshi hariho n'abahasize ubuzima bivanye n'ukungene batumva kumwe ikibazo cyo kuja kuganira n'imirwana baribuka ko babita inyanka Burundi kandi iyo acagenda agafata agakurikiza nk'uko bamwe bamwe babimusaba agaca avuga ati tugira dufate ibirwanisho byose rutura tubisohore hanyuma tubagwanirize hamwe turone za ndege z'amadrone zimwe bari bafite bagaca baguma babagwanya babyuka atahantu namwe bari gushobora gushika yego twebwe nabwo nk'urwaruka abenshi hamwe mutari tushije niyo mibirwana bivanye n'amahano twari ko turabona mu gihugu ariko tubwiye gushishoza tukasiba ko turaba inyuma dusanga burya leta y'u Burundi yariyongwe na Petero Buyoya ntigeze igomba kwigenza nk'uko aba bariko barigenza ngira ngo baribuka igihe bari ko barinjira ngo bagira basate igitara cya Bujumbura bari ku gihe domisi yatwara mu 2002 ngene yabagize yaciye avuga ati nimusore ibirwanisho byose mugwanya abo bantu kugira ngo ntibamfatane igisagara ngira ngo baribuka n'igihe bamufata ko bavuze ngo bo waciwe rekura ngo ibirwanisho byose ngo udakuturwanya igihe bamufata bamutwara mu mpimba nari nagurumva ko nabo bagomba kubikorera abandi cyo kintu numva nuko uwo muharire bitabara ibyo uri kurasaba sinama naniza kuko benshi turazi ko bakunze kuza baritwaza emama ngo baratowe ngo bategeza kumara manda ngo nibari ku butegetsi none numva rero tabatari byo nabonye yemera idabo iremera ku butegetsi buza buriho iremera ku manda bayiza mugabe gasaba iki amatora azotunganywa azetunganywe ku mugaragaro atunganywe neza none nk'icyo kintu batinya ni gike umuyobozi wanje nuko mbona yuko uyu mugambi Benedict yego abanywanira bafite kandi ni benshi gusa ingorane ufite ni uko ibiko uri kurakora si umugambi uri kurigenza nk'umugambi uri kurarondera amajwi mu Barundi kuko turaje iyo bariko barakora si abantu botunganya amatora yizewe kuko barabona yuko ibintu bariko barakora byabaye akabi babahinga amajambo bavuga ku maradiyo siyo bakwishikiza
etanarerekana kandi ko hamwe hatoba ibiganiro n'amahoro azuba yabonetse atoba ari amahoro arama
yego ikintu mbona leta y'u Burundi cyo nubasaba ni uko bwokwemera bakaganira n'uwo muhari ibyo ariko urasaba samana neza hanyuma agatunganya amatora meza hanyuma ngasha ngasaba abari mu nzego na cyane cyane z'umurana ni ukuri dufate nk'umutwara umugambwe uri ku butegetsi nagende abuze abantu bamwe bamwe ariko baramwononera kuko ariko baramwonone kuko ntako umuntu yoshobora kugenda akabuza abantu gukorera ku mugaragaro dufate ngibi bijyanye n'ibitoro abategetsi bose baciye babyisukamwo ntawuzi iyo babitwara inzoga za Bralirwa barazifatira muri Congo ejo bundi baravuze ko bafashe izo kwa pine ibi bijyanye n'isukari baravuga yuko nabyo nyene bafisa ukungene bariko barabishora ahantu tutazi ni ukuvuga ibi byose ibintu wenyine yatwe guhagararira akavuga ati muriko murankorera nabe ejo none ko mbona mwantumye amajwi numva nzo yaronka gute ababirirwa baricwa bagirane hanyuma bagakorera neza abanyagihugu kuko icyizere bari babahaye bakigumane kuko turabona yuko ngira mu bindi bihugu urabona ziya za leta zimwe za Amerika ujya mu perezida asoroka arabona yuko kare bari bamutoye bamufitiye icyizere mugabo mu nyuma koreraho bagira amatora atunganijwe neza hanako abanyagihugu bonyine bashobora mwambura icyizere bagasha batwara Biden kubera iki kubera amakosa urya wundi yari yakoze tugasha turaba muri France ngo muri France urabona ko yatunganije amatora neza abanyagihugu bagasura akamwizera none kubera iki bo batokora neza ko bari bafise ubutegetsi atamuntu umwe ariko arabakomanga ntibokora neza barundi hanyuma bakadoca babahunda amajwi mu matora yo mu 2025 yewe icyo mbona ni uko botunganije ibiganiro hanyuma abantu bene wacu bagatahuka kuko naho yoza kubahonereza hariya amenya neza ko azuba ariko arahonya abarundi kandi naho bukwemera bagataha batagize ibiganiro bazakoma bafise umutima mubi idusha usanga umuntu arashobora kugurukira nko ku mutegetsi kanaka haramwishe hanyuma ati nanjye ntibagome banyije kuko nanjye nta buzima nari mfite mu Burundi baca bavuga ngo mbega ibyihere biduguko kandi ibyihere burya ni leta ibikomeza kuko imaze gukomeza amatansiyo nabi cyane mu bantu cyangwa se usanga abantu basigaye bagenda bavuga bati twe nta buzima tugifise ku isi ubu ndakora ikintu hanyuma bagombe banyije
musamirizi nimbonesha kure iyo abarundi kwari byiza kuyaga muvuge muti barundi barundi kandi cyangwa muyagira bake kuko ikiganiro n'umwumvikano bibyara amajambere arabandika babyandike abatware nabo batanga karuriro vugana vugana ikiyago nikindi
kutavugana nico kutavatine.
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu aha niho tugisozerereye cyashimikiye ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'abagwanya leta bitwaje ibigwanisho bo mu muhari leta tabara ugwaruka ahanini gwashimitse gwerekana ko inzira nyayo yoba inzira y'ibiganiro ariko hari n'uwerekanye ko atabiganiro bikenewe anasaba abashaka gushikira ubutegetsi ko boza kwitaba amatora azoza mu myaka iri imbere. Tubibutse ko imigwi yose yari yarafashe ibigwanisho ngo igwanye ubutegetsi bwa Bujumbura inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993 yabisubije hasi biciye mu biganiro harimo n'umuhari CNDD FDD uburi ku butegetsi. Tubibutse kandi ko umuhari Red Tabara wavutse inyuma y'imyerekano yo mu 2015 yo kwiyamiriza gusubira kwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza ikiringo abatunganije iyo myerekano berekanye ko gihunyanga ibyirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije kuroranirwa naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.